Murisanga. Murisanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ingende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za
Amerika. Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Inkino mpuzamakungu Olympique z'i Tokyo mu Buyapani zararangiye iceste ku munsi w'Imana urangiye inyuma y'indwi zibiri zari zimaze ziba. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizo zatahiye imidari myinshi kurusha ibindi bihugu muri rusange. Icyo gihugu caronse muri rusange imidari 113, irimo imidari y'inzahabu 39. Ubushinwa bwaje mu kibanza cya kabiri n'imidari 88, irimo imidari 38 y'inzahabu, mu gihe Ubuyapani bwarangije mu kibanza cya gatatu n'imidari 58 muri rusange, irimo imidari 27 y'inzahabu. Akarere ka Afurika katahukanye imidari 37 muri rusange. Kenya niyo yaje mu kibanza cya mbere n'imidari 10 muri rusange, irimo imidari 4 y'inzahabu. Yakurikiwe na Misiri n'imidari 6 muri rusange, irimo umudari umwe w'inzahabu. Ethiopia yaje mu kibanza cya gatatu n'imidari 4 muri rusange, irimo umudari umwe w'inzahabu. Afrika yarasubiye inyuma mu midari mu ntara igereranyije n'inkino mpuzamakungu Olympique za Rio de Janeiro zo mu mwaka w'2016, aho yari yaronse imidari 45 muri rusange. Nikiye catumye ibyo bibiba? Nikiye cokogwa kugira ko karere kabyifatemwo neza kurushiriza mu nkino mpuzamakungu Olympique zizokurikira zo mu mwaka w'2024 zitari mu Bufaransa? Ibyo tuvuga ko mu kiganiro muri Sanga. Twatumiye Tarsis Harerimana, umuhinga mpanuzi wa jambo w'ikigo Centre Africain des Etudes Olympiques kigira ubushakashatsi ku vyerekeye Olympique, ifite icyicaro i Yaounde muri Cameroon ari muri Canada, na Steve Derrick Ndizeye, umenyeshamakuru w'inkino yakurikiraniye hafi inkino mpuzamakungu Olympique z'i Tokyo ari mu gihugu cy'Ubusweda. Batumire mbanje kubaramutsa. Muri rusange, mbere ko tuza ku turere dutandukanye n'igihugu ku gihugu, muri rusange inkino mpuzamakungu Olympique z'i Tokyo zagenze gute ku bwanyu? Mbere kuri wowe Tarsis.
Nibaza ko zagenze neza kuko turaze ibiharuro kuvuga mbere ko habaye akarusho kurusha Rio. Turabye imidari y'inzahabu kuko imidari y'inzahabu i Tokyo ni 11, i Rio yari 10, naho imidari yose ya Rio yari 45 kuri 37. Ikindi twavuga gihambaye cyane ni uko ibihugu byatwaye iyo midari Rio byariyongereye tugereranyije n'ibya Tokyo ibihugu ni 13, ibiyo byari 10. Ariko rero nk'uko abivuze bishyigikiye ku iryo jambo ry'iwawe, ni ukuvuga ko tugereranyije muri rusange ibihugu bya Afurika byarasubiye inyuma, kuko nka Kenya cyari igihugu cyari gifite umwanya wa 15, ubu kiri umwanya wa 19. Afurika y'Epfo yari ifite icyicaro cya 30, ubu ni igihugu kiri 32. Urumva ko ku by'ukuri ibyo biharuro biratwereka ko hari cyabuze gatoyi. Mbere no kubigeme turabona ko 47 ku ijana bari batwaye imidari Rio, ariko ubu ni 41. Ibyo ni ibiharuro mfite izo njejwe kugira. Ni ukuvuga rero ko ndanezerewe ku midari y'inzahabu by'ukuri yarongerejwe, ariko ubu biraboneka yuko Afurika yasubiye inyuma.
Nawe Steve Derrick, muri rusange ubona zagenze gute inkino mpuzamakungu za Tokyo?
Inkino za Jeux Olympiques za Tokyo ku bwanjye nibaza yuko nk'uko mugenzi wanjye abivuze zagenze neza cyane, naho zabaye mu bihe bitoroshye bya COVID-19. Ariko rero uravye ku kibuga ibintu byagenze neza, naho hariho abakinnyi cyangwa imigwi imwe yagiye iratsiba irakugwa mu masiganwa kubera ikiza cya COVID-19 nyine hanyuma kubijyanye n'umusaruro ndibaza yuko n'umusaruro uravye wagenze neza benshi mu bari bitezwe yuko bashobora gutwara imidari barayitwaye hanyuma ku mugabane wa Afrika nivyo amarezista umusaruro imidari yaragabanutse cyane aho rero niho hacaba ikibazo kuko ubiravye kwerekiza cya COVID-19 ibihugu byinshi byagiye mu makarantene byari mu bintu byo muri guma mu rugo abantu badashobora gukina badashobora kwimenyereza ariko Afrika henshi ubuzima bwarabandanije abarundi baza yuko haca harabwa ikibazo kijanye no guhinga ko ico gishobora kuba cyatumye Afrika itabyitwaramwo neza nkuko yari maze kubyerekana yuko ishobora kuziragenda iduga mu midari ku mwaka ku mwaka muri usangi nanje ndibaza yuko inkino za Jeux Olympiques zagenze neza
ego tako tuvuga kubera zabaye mu gihe cyatoroshe mu gihe cya COVID-19 aho igitigiri kinini cy'abantu mu Buyapani batanashaka nuko ziba naho abaziteguye bafashe umwingo ko zobandanye kuba atabarorerezi bariho na bamwe mu banonotsi abaserukira ibihugu byabo batashobora no kuronka imiryango yabo kubaherekeza n'abagenzi kugira ngo babafate mu mugongo arico byo byarahinduye kuvyerekeye performance kuvyerekeye kuvyifatamo ku banonotsi bamwe bamwe cyanke ntaco byahinduye tasis
Jenny Radzako kwamenyereye ayo mahiganwa kubona bata utabona abantu bagushigikiye biragoye ariko ubwo ni ubuhinga ndabona ko abakoca babigerageze naho nyine hari ibindi bintu bigorana cyane cyane muri izi nkino ze nicyo musigaye nigisha Montreal cyane cyane kumenya ingene amakuru aca ku matelefone ngendanwa adashobora gukoroga abakinnyi rero ibyo n'ibintu bikomeye cyane byashyizwe ko kuva riyo ni ikibazo gikomeye cyane 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 gisanga gishyikira abanyafurika cyane guhanahana amakuru ibintu bica kuri za Facebook ugasanga abakoci n'abakinnyi birabasamaza tugaca dushyiraho rero n'iki kiza cya corona ibi rero byarabaye ibintu bikomeye cyane ariko nababwira yuko ubwo rero n'ubuhinga wundi bwo kumenyereza abakinnyi kandi na Komite International Olympique na Federation International ajyanye n'ibya Olympique arabishyigikiye kuvuga rero hari ubundi buhinga bwo gutegura abakinnyi bijyanye n'iki kiza n'iki caguka bikajyana n'ubu buhinga bwa none usanga amakuru ashikira umuntu ariko arakina umukoci ariko aragira gute nkuvuga nk'igihugu cya Maroc uwatsinze metero 3000 n'abandi n'abanyamerika batari bake ni ukuvuga mu iryo nteguro baciye bakupa ayo matelefoni ibyo rero n'ibindi bintu ubundi buhinga bwaje bwo gutegura abakinnyi
nawe Steve Derrick ubibona gute ku byerekeye izo nkino zabaye mu bihe bicoroshe hari ingaruka byagize ku banonotsi
ndibaza yuko birumvikana yuko iyo wiruka uhiganwa wumva akaruru iruhande yawe urumva yuko hariho izindi ngufu ziyongera mu mubiri bigatuma nawe urushirizaho guhiganwa ndibaza yuko hari cyagabanutse cyane ku banonotsi ariko rero umuntu asubiye inyuma akaraba uburyo benshi biteguriyemo umuntu akaraba ingene benshi bari bamaze imyaka itari mike bahiganwa mu mahiganwa akomakomeye ndibaza yuko byumvikana yuko hari cyagabanutse ariko umuntu abiravye rero nako yuko hatabugire yuko habaza rokoro harabaye rekoro mondiale harabaye rokoro zishika 12 olympique rokoro continentale zigera ku 28 n'abaterege 150 bashoboye kugira rokoro z'ibihugu bari basanzwe bamuye ibyo rero ndibaza yuko iyo haba hari abarorezi bajya gushigikira no kurorera izo nkino turizera yuko benshi ari kuboneka amarokoro menshi cyane ndibaza yuko icyatumye agabanuka n'ayaboneka ndibaza yuko ari ukura kw'abarorezi ku bibuga hanyuma kandi ntitwibagire yuko mu nkino nk'izi za Jeux Olympique hari abatrete bagenda bajyanye n'abari hafi y'imiryango yabo ugasanga birabafasha birabaremesha birabatuma batagira ihungabana nk'iryo twabonye byabaye ku munyamerika kazi Simone byabaye kuri Osaka ndibaza yuko iyo haba abarorerezi iyo haba abantu bari hafi y'abo bantu nko mu miryango ndibaza yuko byari kugenda neza gusumba ariko nibaza yuko nabyo nyene kura kwa barorezi ntacho byishye kinini cyane kuri izo za Jeux Olympiques.
Ikindi uvuga kuno kongera ko gafide dewe niyo kuva mu 1990 kuva inkino za Atlanta n'Educative iyo mikino naravuganye rero n'abantu bariyo niko kazi nkora burya byari bigoye kandi bikagora no kubakinyi kwa muri kwipimisha umunsi wose uva mu buriri ukapimisha Covid aho uri ngusubire kubonana n'abantu uve muri kiraza ugende guhura n'abantu ubwo nibwa mbere biba rero cyane cyane ku bantu bakomeye cyane bari bakomeye byarabagoye cyane kuko siko byahora kandi no gushikayo byaragoranye mu bihugu bimwe bimwe byo muri Afurika kuko babanza kugira amakontrole y'ibyo bya corona. Ibyo rero n'ibintu bitahora biba nagombara bivuge ko byazanye ikintu kitari cyiza mu bakinnyi kandi ku bakinnyi bose ariko cyane cyane mu bantu muri Afurika byarabangoye cyane.
Naho ku byerekeye klima bavuga ko i Tokyo hari hashushe cyane rwose ari igihe abanonotsi abahiganwa bahiganwa hashushe birengeje icyo hari cyo byaba byarahinduye ku banonotsi bamwe bamwe canke mu myiteguro bagira bama bitega ko ibihe bishobora guhinduka ntiriruke mu bihe bamwe bamwe baba bifuza ko bakwirukamwo tasisi
urabona nka marato bayijyanye mu kindi gisagara izo ni byiza ariko turiko turaraba nk'imetero 10,000 zarigeme wabonye ko na FIFA stand zamugoye ashitse nawe yatsinze abiruka bari barushe bari bashushe cyane kubera ubwo bushuhe ariko ibyo ni ibintu bimenyerewe mu mahiganwa yo ku isi yose na Olympic usanga biri mu byateguwe n'abamenyereza babo bakintu zose
niko bibona Steve nawe
nibyo klima ibijyanye n'ubushuhe biragabanya performance naho hari bamwe bamwe ahubwo babakeneye ubwo bushuhe kugira bashoboye kuronka resista nziza ndibaza yuko atacyo byishe cyane kuko nkurabye nka marato twakurikiranye yatumye turara ijoro ryose tutaryamye ndibaza yuko byaboneka yuko ubushuhe mu ntango bwari ku rwego rwo hejuru gutangura guhiganwa ubushuhe buri hejuru ya dogere selisiyusi 27 ndibaza yuko hari icyo byagabanije kandi urazi ingene nkujya mu nonosi w'umunyakenya yabaye uwa mbere Eliud Kipchoge ndibaza yuko iyo haba hapfutse ndibaza yuko yari gushobora gusubira kugerageza gusubira kwiruka ya marato munsi y'amasaha abiri ariko rero urabona ko yagiye kure gatoyi yaho yarageze amasaha abiri n'iminota 8 ndibaza yuko iyo ataba ubushuhe bwari buhari ndizera yuko yari kugira umwanya nya uri munsi y'uwo onye.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga aho turiko tuvuga ku nkino mpuzamakungu za Olympique z'i Tokyo zarangiye ku munsi w'Imana urangiye twatumiye Tarsis Harerimana muhinga mpano za jambo kigo Centre African des Etudes Olympiques kigira ubushakashatsi ku bijanye na Olympique gifite icyicaro ya Yaounde muri Cameroun muri Canada na Steve Derrick Mbizeye umenyesha makuru w'inkino yakurikiranye hafi inkino mpuzamakungu Olympique z'i Tokyo ari mu gihugu cya Suède. Tarsis uravye abateguye izo nkino kugende zateguwe naho zateguwe muri ibyo bihe bitari byoroshye kikiza cha COVID-19 ku bijanye na organisation abateguye uburyo bateguye izo nkino mbona byagendeze neza baziteguye neza cyane nta kibazo cyabaye ku buryo bashizeho kugira abo banonosi bashobore guhiganwa mu ma condition ameze neza.
Abayapani kubisanzwe nta kibazo mu byo bateguye byose haba inkino zo kwisi zose tugiranije na Olympic n'abantu bagiye muri ayo mazez Olympic kugira barabe ingene babitegura ni ukuvuga abaho twabagije abakinnyi twabagije abajyanyuma bagiye baherekeje abo bakinnyi barashima ingene byagenze neza kuko babifashemo neza cyane cyane muri iki gihe kidakomeye ngira narabonye ibyerekeye gutanguza ibikino byo gutanguza izo nkino no kuziheraheza ibintu byari bitangaje ku Buyapani ku byerekeye gutegura nta kibazo na kimwe kihari. Ikibazo gusa cyari kihari ni uko hari abantu batari bake bumva Abayapani batashaka ko izo nkino ziba ariko urumva zarabaye kandi byari kuba nabi cyane izo nkino zitabaye muri uyu mwaka kuko n'izindi nkino zari zarabaye football yarakinwe iburaya NBA irakinwa nta kuntu rero inkino zo ku isi yose Olympic zitariko
niko ubibona nawe Steve niko ubibona
ku bijyanye na organiza Federasi ya Bayapani ni organizasyo izwi cyane twende ukunze gukora mu bijyanye n'ama event makomakomeye. Ubuyapani ni igihugu cyubatswe cyane kandi ni igihugu gifite n'imico yihariye cyane yabo. Ibyo rero byarabafashije kugira abagire organizasyo nziza n'ibyo mu ntango byari byoroshye kuko nko mwaka uheze hari organizasyo twari ko turakorana yatumye ashika mu gihugu cy'Ubuyapani warabona yuko bageze ku rundi rwego naho bafite n'ubundi muco kugira ubwoba cyane ubwa mbere baratinya kubera covid yuko bazokwandura ugasanga benshi baridohoye bemeye kwimuka bakava i Tokyo bakajya kuba mu bindi bisagara bitazobera ko izo zindi za Jeux Olympiques ariko kubijyanye no kubibuga kubijyanye n'ahagiye harabera izo nkino hose organizasyo y'ibijyanye n'ubuhinga y'ibijyanye no kwakira abantu yari imeze neza cyane hanyuma ikindi naco nabonye bagize rokoro twibaze yuko atayindi organizasyo nimwe yari igishikako mu gukoresha uburyo bwinshi bwinshi cyane kubijyanye n'amagara y'abantu ku maevenement nk'aya y'inkino igihugu cy'Ubuyapani cyakoresheje uburyo bwinshi bwinshi cyane burenze kubere kugira bashobore kurinda ingenzi zose zari muri izo nkino za Jeux Olympiques. Ibyo rero ndibaza yuko n'ijambo urongoye ishami mpuzamakungu seyo yari yashyikirije yugara izo nkino yaravuze yuko Ubuyapani ari ubwo gukora inkofe kuko bwarabereze yuko atagidashoboka no mu gihe kidasanzwe kibiza n'indwara byo birashoboka hagiye nko kwizera. Ibyo ariko rero ntibitangaje kuko Ubuyapani bwa bivuze yuko bumaze imyaka cumi bwitegurira zino nkino zarayezisozere kuri uyu w'Imana. Ndizera rero yuko ku bijyanye na organizasiyo n'abantu bo kuri inkofero twizere ko n'abandi bobifatira ko akarorero.
Kuba izo nkino zabaye muri izo bidasanzwe kubera ikiza cya covid 19 bavuga ko Ubuyapani bushobora ko bwaronse ubuhombe bw'imiliyaridi 15 z'amadolari kubera atabarorerezi atabaje kuzirorera kandi bazana yandi mafaranga bari biteze mu bihe bisanzwe gukura muri izo nkino. Itasisi ni ubuhombe bunini imiliyaridi 15 z'amadolari birashobora guca inguvu nk'ibindi bihugu byazimvira kwakira izo nkino byibaza ko hashyize ibintu nk'ibyo ibiza nk'ibyo bashobora guhomberamo cyane aho gukuramo inyungu cyane nacyo bizohinduka.
Icyo ni ikibazo gikomeye cyane ariko abahinga mu byerekeye ubutunzi babikesha mu nkino usanga barabiteguye nk'Ubuyapani nk'ubu buhejeje gutunganya izo nkino barazi neza yuko za korona bivuye mu nzira yuko ibibuga bakoresheje bagize gute bazotuma bakira amahiganwa menshi yo ku isi bagasubira bakaronka ayo mahera bikomeye cyane. Hanyuma muri adufi igihugu cy'Ubuyapani gitunze nta kibazo na nicyo gituma bagitoye gitunganya izo nkino. Ibindi komite international olympique yashoboye kugira byiza cyane nuko ubu basigaye ibihugu biza gutunganya inkino barabibwira hakiri kare urabona ngo ubu Los Angeles barazi yuko aribo bazotegura ama Melbourne nabo muri Australia ama inkino zizoba duhejeje inkino za Paris azo za Los Angeles hazi nabo muri Australia umva barabyitegurira rero bakabitegura hakiri kare. Ubuyapani rero bwashyikiwe n'izi ngorane ariko nta kibazo kuko ni igihugu kiba gifite uburyo kikaba gifite n'amakompanyi menshi akomeye yo ku isi nibaza ko nta kibazo.
Hari icyatangaje ku bihugu bisanzwe bifise abanonotsi bakomeye muri aya mahiganwa canke ibihugu by'ibihangange ku bijyanye n'abanonotsi twari twiteze niko byabifashemwo ibibanza birimo canke hari icyatangaje.
Nibyo turiko turavuga hariho abantu bitashobotse tugeranyije nka bana tukije muri Afurika tukaraba ibyabaye muri Afurika dushobora kuvuga nko nka Afurika y'Epfo yasubiye inyuma cyane cyane muri atletisme ariko ikindi nabamenyesha ni uko kiriko kiradutera ubwoba ni uko ubona yuko hariho abakinnyi abanonotsi benshi bo muri Afurika nk'ubu twovuga yuko nk'ibihugu by'Ubuholande igihugu tukavuga nka Bubiligi tukavuga nka Canada tukavuga nka mbere na Etats-Unis tubona abantu bava muri Somalia bava muri Sudani bava muri Ethiopia aribo bariko baraserukira ibyo bihugu aha imidari ikomeye ikomeye muri yangino abo muri East Africa cyane cyane bari bakomeye. Ibyo rero ni kubiraba kuvuga ko mu minsi izoza aho twakora twizera imidari dushobora kuyibura kuva ku metero mbere 800 naho uvuga ufashe kubwo kubigeme kinguru niyo yasubiye semenya yakabava muri gihugu cya Sudani y'Epfo. Biraboneka yuko harimo ingwano iri kiraba yo guteza imbere imbino mu bihugu bimwe bimwe by'i Buraya, dufate mbere n'Ubutaliyani. Ngira byaribonekeje ko ata macakubiri yabishyigikiye ku byerekeye inkino bakeneye kuronka abakinnyi bakomeye komeye mbere bikosanga bari koraja no kuri za nkino abanyafurika bari bakomeye cyane cyane babona kuri marathon. Kipchoge niyo yabaye uwa mbere gusohoka, twari twamwiteze ariko hace haza abandi nk'uri Hollande n'Umubiligi. Urumva rero ibyo rero kuvuga ko abanyafurika bari bakwiye kurabindi bategura abakinnyi babo.
Nibyo bikora bivuga nko kuri ibi byerekeye uyu mudamu mu Ethiopia kazi yaserukiye u Buholande, Sifana Hassan yaronse imidari y'inzahabu ibiri na bronze. Yaronse imidari y'inzahabu ntihenze mu metero ibihumbi bitanu, metero ibihumbi icumi, hama aronse umudari wa bronze mu metero ibihumbi n'amajana atanu. Nibyo wari kuravuga ko abo banonotsi boserukiye akarere ka Afurika baserukira ibihugu byo hanze bariko batwara imidari mu bice ma disipline abanyafurika bohiganywemo mwobandaniza ko
nibyo twariko turavuga yuko ubu ni ukuvuga n'ubuhinga abantu bose bariko barakorera ko twovuga, urabona nk'ubu Hollande turetse uyo Hasifa hariho na Gueye nawe yarose umudari kuri marato, Abdi Bashir umubirigi kuri marato, amasibagiye wa mwigema muri Sudani y'Epfo yasubiye semenye.
Nibyo nariko ndavuga nuko bisa n'ibifiteye ubwoba cyane cyane kuri ubwo buhinga abanyafurika bahorana ku metero zimwe zimwe nko kuri majana atanu gushyika kuri marato, kuko dusanga abakinnyi bava muri za Somali bava n'ahandi bari muri ibi bihugu bikomeye kumeye nk'u Buholande n'Ububirigi mbere na Canada, tukibagiye aho muri Sudan tuvuze nta kibu yasubiye semenye ku metero ibihumbi majana umunani. Ntawe kwibagirwa mbere no kuvuga umutazi wo muri Sudani Asimba Rushiramende ava nawe nyine yobapfinyina we yava muri Sudani. Ni ukuvuga rero ubu ni ubundi buhinga bugezwe ko ntibagitinya aho i Buraya n'ahandi kujya kuri izo metero zo kwiruka cyangwa izo guhiganwa abanyafurika bariko.
Steve, icyo kibazo ukibona gute cy'abo banyafurika birukira ibindi bihugu bagasanga bariko bahiganwa batwara n'ibibanza by'abagumye muri Afurika, bagumye baserukira akarere ka Afurika? Nikihe kibituma, nikihe cyo tuma abo banonotsi baguma mu bihugu bavukiyemo akaba ari byo baserukira?
Ikibazo gica kigaruka kuri Afurika ingene itunganya ibintu, kuko na icyo kibazo hari n'abandi twamye tukivugana tugati tuno kuraba neza vuba Afurika irashobora kubura abatresi bayiserukira ku rwego rwo hejuru, kubera benshi bariko bashima kwirukira biriya bihugu by'i Buraya mbere na hariya muri Aziya za Bahrain hose harimo abanyaetiyopiya y'akazi n'abanyaetiyopiya. Ariko rero nibaza yuko ikibazo n'ibijyanye na organization nyene ibihugu byo muri Afurika bitunganya ibintu ingene bitunganya abatete, kuko igitangaje muri ibyo byose ni uko abo batete bajya kurondera imidari nko muri Jeux Olympique, ariko ugasanga mu kwitegura izo Jeux Olympique n'ayo mahiganwa akomakomeye bategerezwa kuja muri Afurika za Eldoret n'ahandi kuja kwitegurirayo. Rero ugasanga ahubwo bibateye intege cyane, kuko mu ntango Monsara niwe umwongereza Monsara yamuka muri Somalia niwe yatanguye abikora mu nyuma akajya kumara amezi atandatu muri Ethiopia cyangwa muri Kenya yitegura. Aho rero abanyatomeriya batari bake bahavuye bamufatira ko akararo keza batangura kwiruka gushikaho mbere n'ababa mu bihugu biteye imbere nk'impunzi byabakiriye, ugasanga nabo bibateye gukunda atletisme, gukunda izo nkino kubera ibyo uwo munonotsi wabo yashyitseko. Ibyo rero njenda bishyira mu bijyanye na organizasiyo ikamenya mu bijyanye n'ubuhinga, kuko wabivuze ikigo tatisa korea ndibaza yuko bakwiye kubikorera ko cyane, kuko mu myaka ine cyangwa umunani iri imbere turashobora kuzobura abatleti baserukira Afurika neza, kuko benshi bazobahisemo kwirukira biriya bihugu biteye imbere. Hanyuma kandi n'ubushiruka bute crime de competition ndibaza yuko birazwi muri Afurika ingene bimeze, ariko bashyize hanze iyo biruse bakatwara iyo midari barazi za prime cyangwa udushiro kabute bahabwa ingene tungana bibaza yuko atawo kwemera kujya kwirukira igihugu azi yuko natwara umudari w'inzahabu atagakiro wabiha cyangwa bamuha amadolari ari hagati y'amajana 5 n'igihumbi mu gihe mu bindi bihugu biteye imbere usanga umudari w'inzahabu ugugwa amafaranga ashika n'ibihumbi 100 by'amadolari cyangwa 65 bibaza yuko aho naho gusubira muri Afrika turaba ingene abajejwe inkino bategura izo nkino n'abanonotsi babyo
uretse atletisme ku karere ka Afrika tuze nko mu mupira w'amaguru mubona ibintu byifashe gute itasifu riraza ko byarasubiye inyuma ku byerekeye kera abakiri bato ko nibo baserukira cyane cyane ibihugu bija gukina mu nkino mpuzamakungu Olympic mu mupira w'amaguru
imyaka 40 nzahabu harimo ba leto n'abandi icyo novuga nuko Nigeria nawe yatwaye umudari wa bronze aho Sydney muri ariko ikintu tubona mu cyane nk'umupira w'amaguru nuko abo bakinnyi benshi udashobora kubaronka baba bari mu migwi yo hanze Derek yabivuze ariko ikibazo gikomeye cyane cyane muri Afurika yari karabivuga ati agahembo gato n'ibiki byose bishyigikiye kuri ibyo kuko kugira umaze gushikira umudari uri kure umaze gushikira nivo y'ukuronka umudari uba uri kurafashwa n'amasosiyete yawe ufashwa n'abamanageri uri kuraronka imidari uba ufise uburyo uba ufite amahera ikibazo kihari nabo bakiza abo bakiri bato ubwo rwaruka ushobora gufasha ariko abo bamaze kugera kure baba bafite ibintu bakinira baba bafite amakure bakinira baba bafite abamanageri baba baratunze ushobora gutwara umudari w'inzahabu udafite amahera ibyo n'ibintu bikomeye ni ukuvuga igihugu cyawe kiba cyaragufashe kikagushikana ahantu hama ukatwara imidari nko muri atletisme ariya ma grand prix ufite ikibazo rero kiba kihari ninge nicyo gihugu cyokora n'abamanageri bawe kuko abo bakinnyi bamaze kuza uburaya ucubona yuko ibihugu ni nka kujya kwa football umukuru muri Cameroon biragora icyo bita kugera umukinnyi wo hanze akina muri Chelsea akina nkaba eto cyane n'abandi birabagoye birabagora no kubazamo icyo gihe no muri atletisme nicyo kimwe muri atletisme usanga hari abantu babiri abo bantu babiri n'abazungu muri Kenya nibo baraba ibyo kwiruka mu mabarabara nibo baraba n'ibyo kwiruka mu kibuga hagati abo bantu rero ugasanga biragora gukora ko bakorana na federation hanyuma rero ibya Jeux Olympique nabyo urumva Jeux Olympique n'amafederasiyo ategerezwa gukora komite nasiyonali yo igira organization ni ukuvuga rero ikomeye cyane cyane ubwo buhinga bushyira nk'ayo masante nk'ibyo yari ari karavuga hariyo abantu baza bakimenyereza muri Kenya ariko cyane urabona nk'ubugande ibyo bagize ubugande ubu ni ubwa kabiri muri classement naho Afurika y'epfo yaronse imidari nyinshi ariko ni ukuvuga rero ubwo buhinga buraba abanyafurika bakiga nicyo gituma icyo kigo nicyo tugira turabereka tukabaha igiharuro tukabereka inzira bashobora guca kugira barondere abo batekinisiye bakomeye araba ingene nabo bogira ibintu bikomeye abantrenera abakoci bakomeye mu bihugu byabo kugira bashobore gukorana nabo bakoci abo hanze umukoci abo hanze aragutwara umukinnyi ntimusubira kuvugana icyo ni ikibazo gikomeye ariko mu bindi bihugu nk'ibyo bya Ethiopia cyangwa ugafata kera by'abarabu wasanga nka directeur technique w'icyo gihugu akorana nabo baho hanze hanyuma akagira icyo aguze ndaguhe nk'akarorero nka Kipchoge mwarahonye ko Kipchoge hariho kompetisiyo atangiza akitegurira ibintu aravuga ati kewe nkeneye umudari w'inzahabu acaye amahiganwa amwe akitegura ariko ibyo rero Eric yavuze ariho abandi bavuga ati ndaheje amahiganwa hagira gute sinoronka amahera icyo ni ikibazo icyo ni ikibazo nka football urabona ko Brazil ishaka kuronka umudari yarazanye
abakinnyi
umufaransa ndi bubishaka
Steve Derrick uhavuga iki wowe nawe kuri icyo kibazo
Olympique ni nkino mu myaka yahera ibihugu byinshi bitashyiramo ingufu nyinshi cyangwa uburyo bwinshi kugira ngo utware ibidari mu bijyanye n'umupira w'amaguru ejo rero wasanga Afurika ikigiye iboneraho akanya ahubwo kugerageza kurwana no gutegura imigwi neza kugira batware umudari ariko umuntu arabye ubunye biraboneka yuko byahindutse atari Cote d'Ivoire na Misiri zashoboye gushika mu gice cya quart de finale ndibaza yuko mu bigemeho Zambia yatanguye itsinzi bitindo 10 ibintu byari bitangaje binababaje cyane ariko rero ndibaza yuko ibijyanye no gutegura hose nibyo bituma urukino ruzime kuko nk'ubu unye nanye ndabiraba mu gihugu cha Kenya igihugu caje ku mwanya wa mbere mu bihugu byo muri Afrika mu gutwara imidari ariko bavuze ati twenge ahubwo iyo midari ni mike cyane kuko twari twajyanye abanonosi benshi no mu nkino nyinshi kandi twari twizeye imidari ariko ntiri twayirose kubw'ibyo rero izindi nkino zibanze zije ku ruhande dutegure twongere gutegura cyane atletisme ibyo rero ngo mu bihugu tuvamo gicakiri ikibazo gikomeye nko mu Burundi nko mu Rwanda urazi abagiye ukarangire bari biteguye kibaza sitwe inkino nkaje zo olimpike ni izo gutegura mu kwezi kumwe ni izo gutegura mu mezi atatu cyangwa atandatu mu gihe ibindi bihugu bifata imyaka itatu ine biriko bitegura izo olimpike cyo ndibaza yuko uyu ari wo mwanya mwiza wo kuraba ibitagenda nibyo tumaze igihe dusemerera na cyane cyane ku gihugu cy'u Burundi musanzwe ibi by'uburyo nari mvuze uburyo ahanini buvuze cyangwa bukwiye gushyirwa imbere ahubwo ni ugushyira integuro nziza no gukundisha inkino abo banonotsi rero nk'akarere k'iwanjye ndazi yuko ndi kumwe n'uwunguriya muri uwo mwuga wo kumenyesha amakuru y'inkino Petatiste Harerimana je niwe muntu yakundishije inkino za atletisme kuva ngitangura kumumenyesha amakuru kuko niwe mumenyesha amakuru wenyine yashobora kukubwira statistike z'abatlete bose amarokoro bafite nasionali n'ibindi bijyanye nabyo ibyo nanjye byanteye kubikunda ariko ubuhunye ndababwije ukuri yuko bibabaje no muri federasiyo urashobora kubaza abatlete ama performance zabo urukoro zabo tazobakubwira kuko atazobazi atabyegeranyo bafata ngo bamenye ibyo bakwiye gukora kugira bategure neza amakompetisiyo azokurikira ngarutse kuri ibyo kandi byo gutegura cyeza akarero kabi kandi kambabaje nibaze yuko aho nzoborohera akajyo kose nzokagaragaza je narahuye n'abatete b'abarundi baba mu gihugu cy'ubutaliyani ubuzima babayemo burababaje ingene bagiye bakomezana niho nivo nasional o nivo ya afrika ariko wumva ingene bagiye kandi ugasanga abo bagiye guteza imbere urwo rukino rwa atletisme nibo bagize uruhara mu kubarungika rero nibaza yuko hakwiye afrika benshi turazi yuko bakunda izo nkino bazizi ariko abo rero benshi ntibashaka kuvuga ntibashaka kurondera uburyo bwo gufata mu batete n'iyo migwi kugira bitegure neza ayo mahiganwa ibyo rero nibaza yuko ibyo bidahinduse ni ukuri afurika irashobora kugenda akagire mu bijyanye n'izo nkino na cyane cyane n'izo twari dufitemo amahirwe menshi yo gutahukana imidari cye nabonye muri kenya ubu nta byo guhamagarira abantu ngo muje muri competition cyangwa muje mu ihiganwa usanga Eldoret saa kumi y'igitondo saa kumi n'imwe amabarabara yuzuye abantu bariko bariruka benshi atari birato bambaye kuko bari bariko bategura akazoza kabo muri urwo rukino si umumenyereza federasiyo itegerezwa kubanza kuza kubwira umuatlete ati itegure witegurire ihiganwa bamba bariko barategura ibihe byose no muri Ethiopia ni uko nyine kubw'ibyo rero ndibaza yuko ibyo umupira w'amaguru nibyo biraboneka yuko ariko biragenda rwose atletisme iri mu nzira kuko urabona yuko n'abatlete bakomeye ubu barose amahirwe birukira ibindi bihugu kuko za Bahrain za Qatar ibihugu bizwi yuko bitanga amafaranga menshi mu gihe umuatlete cyangwa umukinnyi abashoboye baze yuko Afrika dukwiye kwiga
Tafisa Harerimana ku icyo kibazo ariko aravuga ku buryo bwo gutegura abatlete igikorwa gifata igihe umuntu adashobora gutegura umuatlete mu mwanya mutoya ku byerekana akarere kacu uribaza ko hariho abatlete bafise uburyo bafise impano mugabo bakeneye ubwo buryo bakeneye kwashyirwaho uburyo buhagije bwo kubategura kugira ngo bashobore guhiganwa ibihugu bikomakomeye tuzi nka mu karere ko mu buseruko bwa Afrika nka Ethiopia na Kenya babishyizemo ingufu cyane kuva kera
ni ukuvuga yuko ibintu byose bifise uburyo bitegurwa n'ibyo Derek ariko aravuga ikintu gusa twovuga ni uko abo bose babigeze boja hamwe bakaraba aho bageze bakaraba aho bari barashitse bakaraba n'igituma abandi babasize n'ibyo bafite kuko ufasha u Burundi ugafata u Rwanda nicyo kimwe na Ethiopia nicyo kimwe nzo bita rift valley hariho ahantu ushobora kwimenyereza umwanya wose ushaka nicyo gituma abazungu bava iyo bari bakaza mbere n'abana b'Abayapani byo berika ikaravuga benshi baraza bakaza muri za Kenya bashobora kuza no muri za Uganda ni nk'uko baza kugira turizmi n'ahantu rero kubyerekeye isi nge nimeze umwuka nimeze nge n'abantu bateye imisozi miremire dufite mu Burundi mu Rwanda muri ako karere ni za Somali n'ahandi birerekana yuko kandi nta tekisme ari uburyo buke ushyira mu cyo kimwe n'izindi nkino ushobora gushyira mu bakinnyi hanyuma ugatera imbere tatwo tuga ikibuze cyane cyane habuze uburyo habuze ugushaka hama hakabuza n'ubuhinga ibyo rero burabiye n'abandi babigenjeje twebwe icyo dukora ni ukuvuga turabaha ibiharuro tukabaha bagaheza bakarondera ababigenjwe b'abahinga b'abakoca abantu bigisha administration bashobora kwigisha technique bagaheza bakagira ibyo bigo cyane cyane bakaduza mu rwaruka bakajya mu mashuri bari gukora ibintu bya Kenya kera mbere bagitangura batangurira mu mashuri ugasanga na polisi system polisi umusoda bafite amahiganwa ibyo byose bakabitunganya hama bakagira n'amahiganwa menshi yo hanze ikintu kibabaje nicyo kitubabaje muri Afurika yose nuko usanga abakinnyi bagiye hanze amafederasiyo yabo asa nuko atabakurikirana mbere n'abakoca bo hanze bigisha abo bakinnyi bigaca bibanezereza kuko ntibagira n'ikibaraba cyangwa bakababwira ati umukinnyi uri kuriya naho ariko araronka amahera ariko amagara yiwe si meza ibyo rero ni ukuvuga umukinnyi yavuye mu gihugu agaca guhiganwa mu kindi gihugu aba avuye muri club y'igihugu cyangwa avuye muri federasiyo y'igihugu icyo gihugu gitegerezwa kumukurikirana bagakorana n'abo bakoca bo hanze nicyo gituma ibigirwa muri football bya FIFA n'ahandi nicyo kimwe muri ibyo bita sport de haut niveau ni ukugira rero ugakomeza ikigo cyawe cya federasiyo technique ukayikomeza umudirekiteri tekinike akaba ari umuntu yubashwe ni ukuvuga abadirekiteri tekinike b'iwacu ntibubahwa n'abo hanze kandi aribo babahungukira abakinnyi ibyo ni ibintu bitabaho ni ukuvuga rero aho hari ikibazo nicyo gituma n'uyu muntu yagiye hanze federasiyo y'iwe udashobora kumufasha mu bintu bindi ugasanga bibereye muri iyo club ugasanga ariko aragira amahiganwa ye ntuzi n'ingene yagiye federasiyo y'iwe isanga kenshi amafederasiyo muri Afurika ntabazi n'ingene uwo muatete yagiye naho baba baramwandikiye ugasanga baramwandikiye agiye kuri iyo club umuatete nawe yashika hariya umunonotsi ndiko ndavuga atetisme ariko ndavuga n'ibindi bintu ugasanga nta muntu ashobora kumufasha mu buzima bw'iwe kuko hari aho usanga nk'iyo federasiyo y'icyo gihugu idashobora kumufasha kuba itabizi ingene yashyitse muri icyo gihugu ibyo rero ni ibintu bibabaje cyane.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga turiko tuvuga ku nkino mpuzamakungu Olympique z'i Tokyo zarangiye ku munsi w'Imana zari zimaze indwi zibiri ziba abatumire ni taasisi ya Imana muhinga mpanuzi wa jambo mu kigo Centre Africain des Etudes Olympiques kigira ubushakashatsi ku byerekeye Olympique gifite icyicaro yawundi muri Cameroon ari muri Canada na Steve Derrick Ndizeye umumenyeshamakuru w'inkino yakurikiraniye hafi inkino mpuzamakungu Olympique z'i Tokyo ari mu gihugu cy'Ubusweda. Tugaruke kuri ibyo mwako muravuga by'uburyo buba budahagije abatrete badakurikiranwa bari hanze witegereje Derrick impano ubona mu karere kacu nko mu Burundi no mu Rwanda aho abanonotsi abatrete n'abanonotsi muri rusangi baronkejwe ubwo buryo bashobora guhiganwa bakagera no ku rwego nk'urwa Ethiopia na Kenya ni nka hehe ku bwanyu
imbere cyane kuje no kuvuga ingene ibintu bitunganywa na gyari babitunganya kuko nk'igihugu cy'u Rwanda urabye kiriko kirashyiramo uburyo ariko urabe ubwo buryo babutanga gyari uzotegura jeze olympique asigaye ukwezi kumwe hasigaye amezi abiri cyangwa amezi atatu aho ni ukuraba barafite abahinga kumbure babizi banabikunda kandi baza yuko ibijyanye n'uburyo atari icyo kibazo ahubwo ni ukuraba gyari ibintu babitegura nibande bazotegurwa nibande bazobategura kuko ikibazo kiri nasanze kiri muri ibyo bihugu byacu nk'abamenyereza baheruka amahugurwa yari abaheruka amaforomasiyo yari icyo ni ikindi kibazo gikomeye twe turafite abantu neza ho ni bo bashobora buri munsi kudutegurira umuatrete bakamujyana gushyika mu ngino za jeze olympique agiye gutwara umudari n'inzahabu cyangwa iw'ifeza icyo ni ikibazo gikomeye cyo nibaza yuko ikintu cya mbere ni uko sport yojyamo abantu bayizi kandi bayumva abantu banayikunda kuko ubirabye benshi baragwanira bijya bibaye kwanza ariko wabasaba umusaruro w'iyo sport wabatwara ni kikari kibazo cyane bibaza yuko utangura kuba gukundisha na cyane cyane ugwaruka abakiri bato izo nkino hanyuma n'ibyo uzohamagara abana cyangwa ugwaruka ngo ruje kwiruka udafite icyo uza gusubiza mu nzu ubwo aho ni wacha hakira uburyo uko bajya kwiruka bakeneye icyo batubiza mu nda nta wiruka shonje kuko niyagenda akiruka agatonza ibyo ntazosubirayo nibaza yuko hoba politike y'iterambere rya sport nayo ibyo buryo ndibaza yuko icyo ni kindi kibazo ariko n'uburyo bukeye bukenewe ariko ni byiza yuko ibintu bibanza gutunganywa neza kugira turonka tese dushobora kujya mu masikano bagiye kurondera imidari hanyuma bakamenya kandi n'inkino dufitamo ayo mahirwe yo kurungika yo kuserukana mu mahiganwa mpuzamakungu bakaronka imidari bazi barafata sport izo arizo zose ngo bagende nk'abagiye gutembera gusa nibyo hari icyivugo kivuga yuko esanseri do participe ariko icyo cyivugo ndibaza yuko kitabereye ku gihugu gitunganyijwe neza ahubwo no kurungika abantu baba bagiye kurondera imidari abandi nabo bakabanza bakabategura neza kugira nabo bazoje mu mahiganwa bagiye biteguye neza kandi bagiye kurondera imidari
Tarsis igihugu nka Uganda kiriko kiragira intambwe ziboneka kuba cyaronse imidari ine muri rusange n'imidari ibiri y'inzahabu muri iyo midari ine nike Uganda iri kikora nka karere kacu kofatira kwa karorero ko mu bihe by'imbere yaho nta bantu benshi kuva kera yari bafise nk'umwe cyangwa babiri ariko nike yo bayahinduye kugira ngo itegure abo bantu nose nguko twari ko turabivuga ku buryo iri kiragize ntambwe
je ndo ndevuga sukumenya ingene ibintu biriko birategurwa ariko nibagoka umugambi watangwe kuva kera kuri Uganda kindi nagomba kumenyesha abariko baratwumviriza nuko olympique n'ipindi bintu muri Afrika n'ibihugu 28 gusa bimaze gutwara umudari iyo abantu bagiye muri olympique kuvuga ko bashobora kwibaza ko bashobora gutora umudari ariko ikenewe muri olympique ni ukuronka umwanya mwinshi cyane cyane ku bihugu byose byo muri Afurika ukagenda ugashika hamukarushiriza aho wari ugeze icyo nicyo nagomba gusubiramo ikindi kandi olympique gutegura imikino ya olympique ni ukuvuga haba harabaye indi mikino agushikana muri olympique haba harabaye ibyo muri afurika championnat d'afrique championnat du monde ibikimi bitwasanga muri iyo myaka ine abo bantu baciye muri ayo mahiganwa yose niho baheza bagashika muri izo nkino za olympique ni ukuvuga rero olympique zitegurwa imyaka ine ariko ubicishije muri ayo makino ni planning baragize mu Buganda rero bafashe cyane cyane abakrete benshi ugasanga bagiye hariya hafi ya Kenya Rift Valley abakenya baronka imidari nyinshi bagira rero iyo nteguro cyane cyane muri izo nkino za athletisme barabategura ni umugambi wateguwe ubu ni imyaka ishika nko ku 8 bategura iyo mugambi izo nabikurikiranye ndabizi nicyo gituma abo bakinnyi nabo bakrete usanga ni nk'uko bo bari nk'abakenya bari hamwe ugasanga rero ubu bariko baratwara imyanya y'abakenya n'ibyo rero biriko biraba n'ahandi ubona abasomali bashitse muri ibi bihugu nabo bariko barabategura baca bashyira kuri izo metero nicyo gituma nibyo twariko turavuga na Derek ni ukuvuga ko igihugu bitarikanuye izo metero zose zizotuzihana cokogwa ni igiki cokogwa ni kugira yuko abatwara komite national olympique n'amafederation n'abaatlete boja hamwe komite national olympique irategura amakino ariko siyo iha performance abakinnyi byose bigigwa n'amafederasiyo izo federasiyo rero zishobora kugira planning zikavuga ati ok zatangurira kuri regional competition kuvuga region hama afurika hanyuma inkino zo muri afurika championnat du monde ishoboye kuronka abakinnyi baza muri championnat du monde no kuvuga baba bashobora kujya no mu nkino zo ku isi yose olympique ibyo rero numva n'umugambi utegura mu myaka ine ngubu yaba u Rwanda rwaba ari Uburundi ubusi noraba Paris noraba Los Angeles nkaba niko ndategura bazoja Melbourne ni ukuvuga abana bato nibo dutegurira nibyo biba ngaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta muntu aza nk'icyaduka atangura mu bato mu bakadeze iki ugasanga arazwi ibyo rero n'umugambi utegurwa ufata imyaka myinshi utanguye kugwaruka ariko ikibuze cyane cyane muri Afrika n'ibyo bita administration sport yarabaye management ubu hari ibintu dashobora kuvuga dashobora kujyamo kuko bigoye nibake abaprezida b'amafederation bo muri Afrika mbere na confederation africaine bazi ibyo bita marketing ubu isaya tu ariko arahanwa twese twari tuyizi twari tuzi yuko hari ibintu byabaye nabi muri marketing ni ukuvuga usanga hari ibintu utazi ubwo buhinga bwa marketing ntibwabwige administration bayige technique bayige bagira ibigo bikomeye muri Afrika bimwe bizoca bigenda neza.
Steve Derrick tugarutse ku bihugu by'ibihangange byama biza mu bibanza bya mbere mu nkino mpuzamakungu Olympic birazwi Amerika, Ubushinwa, Uburusiya ariko Amerika ku ruhande rw'abagabo naho banose muri rusange iyo midari myinshi ku ruhande rw'abagabo mu bijyanye na athletism track and field ntibabyifashemo neza nikiye kitagenze neza ku Burusiya naho bwarasubiye inyuma byaba byavuye kuri byabihano baronga kubera leta yagirizwe ko yafashije abanonotsi gufata ibintu byongereza ingufu
cyane igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika uravye siporo yabo ingene itera imbere naho bayitangurira ni hehe ni muri ya mashuri n'ibyo tatise yari yavuze batangure muri rujya rwaruka bajya bari mu mashuri hanyuma baduge uko baduga uko evoli wawo kugira ama performance meza ni kuja no ku rwego rwo hejuru nibyo ni uravye Amerika mu bisanzwe no mu nkino zo kunonora imitsi nibyo twibuke yuko hari abanonotsi babiri basibye hariho Gatlin hakaba na Coleman ari isanzwe kubera hari ibitimo byerekanye yuko yafatiwe igihano yo kutitaba Jeux Olympique abo rero ndibaza yuko iyo bagenda ndibaza yuko twari kuharura ko kubaharura ko n'imibumbe y'uburi umudari w'inzaha muri izo nkino za Jeux Olympique abo rero ntibagiye hanyuma ikindi nacyo novuga kuri ibyo bihugu bikomakomeye uravye Ubushinwa niko bwa myaka yose bobo ni umuco wabo kujya mu mahiganwa bagiye kandi nabo nyene uravye ingene batangura kwitegura nta buryo bahabwa ariko no kubakundisha izo nkino abakagera bagiye gutwara imidari Uburusiya bwoko nibyo urabona Uburusiya ntibitabye nk'igihugu ariko uravye abatleti benshi baritabye abatleti bakeka ku majyana atatu bitabye izo nkino baserukira Komite Nasional Olympique y'Uburusiya ndibaza yuko atavuga yuko igihugu kitaserukiwe cyangwa itariserukiwe neza ariko ndibaza yuko iyo hataba bijya bihano ndibaza yuko Uburusiya bwatwari gushobora kubusanga mu bihugu bitatu bya mbere ariko ubu rero urabona ko bwigiwe nyuma gatoya atari kure kandi urabona ko banatahukanye n'imidari ikenewe hanyuma ikindi gihugu nacyo kiriko kiraza cyane igihugu cy'Ubufaransa igihugu nacyo ni nyine cyasenkiwe cyane jewe naratangaye nko mu kubona Ubufaransa bwa mbere mu nkino nka judo isanzwe yamuka mu Buyapani inkino za taekwondo abakobwa bafite amamuko muri Afurika ugasanga nibo bariko baratwara imidari baserukiye Ubufaransa ariko ibyo byose ndibaza nuko ni kwa gutegura ibintu ya management y'izo nkino y'izo sport hanyuma kandi no gukundisha kuko no gukundisha inkino abatlete ndibaza yuko aricyo kivuze ku mugabane wa Afurika ngubu birababaje twanye tuvuga iby'uburyo mu bihugu byacu abanonotsi bariko bagira kuri twa ku madorari amajana atatu mu gihe Congo yajyanye abatlete barenga mirongo ibiri batarose n'umudari n'umwe bobo babahaye agaciro kabute k'ibihumbi bitanu by'amadolari ariko bagumutse barakanga nibyo n'ibintu bibabaje cyane ni byiza yuko dukundisha abatlete bacu izo nkino ntitubakundishe na cyane cyane amafaranga naho nayo nyine abakenewe ariko kumva nk'igihugu nka Congo gikomeye cyane ariko kikabura n'umudari n'umwe ariko ugasanga n'ubushakuruka bute abakinnyi barose n'induru hanyuma ntawuyobewe nako tutabivuze cyane Francine Niyonsaba kuva imbere ya Jeux Olympique yari intambara hagati ya na Komite Nasional Olympique ibyo nabyo nyine ndibaza yuko bishobora kugabanya performance z'umunonotsi aba yitabye inkino nk'izo zikomeye kuko inkino nk'izo si mu maguru gusa si amagara gusa no mu mutwe harajyamo ibyo ndibaza yuko nabyo nyine ari byiza yuko bikwiye guhinduka kugira natwe tuzoze muri ibyo bihugu bikomakomeye
Tarsis Derrick aravuze iby'ugutegura aba abanonotsi abaserukira ibihugu muri izo nkino mpuza makungu nka Olympique kwa taruko bategura gusa mu mubiri ariko n'abategura mu mutwe ico cyarabaye kibazo no muwava mu bihugu bikomakomeye nka leta zunze ubumwe za America twibuke ibyashikiye Simone Biles abantu bari biteze ko yari kutahukana imidari itari mike na cyane cyane imidari y'inzahabu akaba yaragize ibibazo bazo byo mu mutwe ico kibazo kiratanguye gukomera sino mu nkino mpuza makungu Olympique gusa mu nkino muri rusangi byarashitse no mu zindi nkino uretse n'inkino Olympique nko muri tennis kubijanye na Naomi Osaka abantu baratangiye kubona ko ico kibazo ari kibazo kititaweho cyane bikomeye ku banonotsi ku ba sportif mu madiscipline atandukanye ico kibazo mubona ababijejwe bazogihagurukira bakagifata nk'ikibazo gikomeye ku banonotsi abanonotsi tubabona bari ngaho tukibaza ko ari abantu b'ibitangaza ariko bafite ibibazo mu mutwe nk'iby'abantu bose ico kibazo mukibona gute
ni byo twariko turavuga je sinshaka gusubiramo ingene bategura abakinnyi cyangwa kubabwira ikintu dukwiye kumenya babara amenyesha makuru cyangwa ari iki iyo tuvuze Olympique cyangwa tukavuza gutegura abakinnyi cyane cyane n'ubushakashatsi biraba birafise abantu babiraba babatekinishe ikibabaje jewe ni uko usanga umukinnyi bamusamaza cyangwa nawe nyine atabizi akisamaza cyangwa ugasanga abakinnyi bo muri Afurika mbere no muri ngaho muri Amerika byarabaye ugasanga ntibazi amategeko burya nta kintu cyiza mu nkino kuko umukinnyi yaba ari umuatleti afite amategeko yiwe yaba ari umukoci afite amategeko yiwe yaba ari komite national olympic na federation afite amategeko yiwe nta kuntu rero byumvikana iyo umukinnyi usanga afise ibimukoroze nk'ubu ha Simone Biles turazi byamushikiye ni byinshi byamushikiye ariko yaruwahutse aravuga ati njyewe mfise ikintu kimbabaje ndafise akagwara mfise sinshobora kubanda umva yaruwahutse arabivuga mu gihe abandi bashobora kubinyegeza ntibavuge ingorane bafise ariko bakayita ku mukoci ni ukuvuga rero ibyo ni itegeko rikomeye cyane umukinnyi uramutegura kujyavuga abamenyesha amakuru abakinnyi bose bo muri Amerika bafite ibyo bita umatashe de presse ntashobora kuvuga ikintu utabanje kumucako ndaheza nkamutegura nkamubwira ibyo ashobora kuvuga birababaje kubona yuko umukinnyi ashobora kuza en conflit n'umugwi wiwe na federation cyangwa na comité national olympique aho ikintu kibabaje ntibibaho nukuhanura rero nukwa muri ko tuba turahanura kabwo niyo preparation biri muri gutegura umukinnyi ni prepara uramuprepara mentalement ukamuprepara n'ingene ashobora gusamazwa n'ibintu cyane cyane ya marezo sosiyo biri birababaje ikintu rero cyashika gikunda gushika n'ubu nari kumwe na mvuga nawe muri Kameruni n'abandi n'amakomite international olympique benshi n'abamenyeshamakuru ntibabazi ntibaheza komite national olympique zabo cyangwa amafederation ngo babwire ingene championat du monde NBA ingene ikoresha bayigira mutse ha mugasanga twebwe twebe abamenyeshamakuru turashobora kugira amakosa kuko batigeze badusigurira ingene bimeze kinyi nawe yari umukinnyi wa football n'ibindi ugasanga ashoboye kuvuga avuze ibintu bitajyanye n'ibyo yari kuvuga amakosa arahari ibyo rero nibyo n'ubundi buhinga uyo muri Maroc yatsinze izo metero 3000 simba no kuvuga umukoci yarambwiye ati kuva ukwezi kose tugiye muri games tuzosubira gukora kuri telefoni ni kurangira communication ubwo n'ubundi buhinga yari yiteguye aratsinda abakinnyi icyo rero ntugomba kuvuga ni uko hari gutegura abakinnyi ubu hariho nk'ibindi basigaye bakoresha umukinnyi ariko aritegura byarakozwe ngaho muri Amerika no mu Bwongereza noneho bagaca bamurungikira message bakamubwira ati mu fiance wiwe yagize isanganya cyangwa yagize ibiki ubwo nyine bigaca byanga ni ibintu byinshi ubwo buhinga rero muri Afurika abakoca bo muri Afurika cyane cyane mbere niyo bageze hari usanga bigorana gutwara abakoca bamenyereza bahora n'abamenyereza i Burayi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa n'ahandi kuko amategeko ntabiri kuri we ugasanga ufise abantu bake bashobora kubaherekeza n'iyo mukoci ashobora guherekeza uyo mukinnyi ategereza gushikayo akirihira ibikiri ibisanzwe kuko afite amahera ikintu rero gikenewe ni ugutegura neza ubuhinga bwa none gutegura abakinnyi ni preparation mentale nk'ibyo byasigasikiye Simone Biles ni ugutegura umukinnyi kumutekinnyi umusamaza cyane cyane ibyo by'amasocial media nk'uko mubivuga kuba afise watsapp imbere y'uko ashyikiriza amajambo akabaza ati nubuliki haribi ngu jashiki simon tutashini saimo zereke mkochi changu wa mvu urani vingi ijo jyo sigiraheza ikagirubu zimagumi mvute gura abawaki ulero vingi da komunikasyo ila kaze chane mvute gura waki mvute na gomba kushikaku
ingino mvuza makungu olimpike zikurikira zizobera ipari mu Fransa mwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri na kane sikure cyane ni mu myaka itatu. Steve Berik, ni ikihe ubona akarere ka Afurika n'akarere kacu bokora mu kwitegurira izo nkino zo mu myaka itatu z'ipari mu Fransa aho bogerageza gukosora ibitagenze neza Afurika ikabyifatamo neza kurushiriza n'akarere kacu
twabivuze nivyo vyo guhindura ingene bategura abanonosi n'ama ekipe aja guserukira igihugu imyaka itatu ndetse inyinshi ku muntu ku gihugu canke kuri federation ifite objectif canke ifite intumbero yo kurondera imidari. Nibaza yuko batorindira ejo canke batorindira mu mwaka uza nibatangura ubuyi. Hari byinshi bitagenze neza, hari byinshi bitakozwe uko byari bikwiye kumera. Hari abanonosi nko ku ruhande rw'u Burundi hari benshi bacyo shobora kugenda ariko no kugira ngo harabavuze amaviza muri shido muri za taekwondo n'ahandi. Ibyo rero ndibaza yuko ibyo na byo bakwiye kubyiga. Nibyo mu bindi bihugu harageraho mbere banarondera no mu kimana gashange umuntu ajyerwe gutegura ibintu n'ingendo n'iki ari ku ruhande rwa federasiyo cyangwa rwa seno. Nibaza yuko no mu Burundi cyangwa muri bijya bihugu byacu na byo nyine byo kwigwa no muri za Kenya umutimana ja arahari aho perezida wa seno cyangwa umuperezida wa federasiyo to atacoja kumubaza bijanye n'itegurwa ry'ingendo cyangwa izindi nkino zo kurondera amaminima. Ariko iwacu nibaza yuko bibaje cyane kubona gushika mu kwa gatanu tutari tuzi abakirisi bazoserukira igihugu. Ikirenze n'ibyo nk'ubu izimirije inkino z'abamugaye inkino za Jeux Paralympiques, ariko urabona ko nk'ubu ku bihugu byacu ntawuzi nimba ubu bihugu byacu bizoserukirwa kuko ntibatanga amakuru ku gihe. Ibyo nabyo n'ikindi kibazo gikomeye cyane. Nibaza yuko amafederasiyo cyangwa amakomite nasionale yacu kuko ajewe kiri mu Burundi ndazi yuko atarfise Harerimana nk'uko asanzwe ari umumenyeshamakuru yaradufasha cyane kuronka amakuru ku gihe kandi yaratwishyura igihe cyose tumurondeye. Ariko ubu unye ni ikibazo gikomeye. Urabona yuko na site cyangwa social media ya Komite National Olympique amakuru adatangwa. Icyo nacyo nyine nibaze yuko kiri mu byohinduka imbere yuko inkino za Jeux Olympiques z'ipari zitangura, hanyuma ibindi nabyo bategure kare, hanyuma ndizera yuko bazogenda dushobora kwigira uwundi mudari.
Muri make mu munota nk'umwe Tarsis, akajambo ka nyuma uvuga icyo utashoboye gushimikira ko ku bijanye n'ibyo twavuze byose.
Tumuze ibyo bya Paris, nuvuga yuko Paris ubu n'ikintu gisigaye bategura bonyine bafite izo nivo n'abandi bake, ariko icyo nshimikiye ko ni Los Angeles. Kuvuga mu myaka itandatu ibyo bihugu u Rwanda n'u Burundi bashobora gushika ku kintu. Sinavuga ko bazoronka umudari w'inzahabu ariko bakaronka indanya myiza cyane.
Murakoze cyane. Yari Tarsis Harerimana, muhinga mpanuzi wa jambo w'ikigo Centre Africain des Etudes Olympiques kigira ubushakashatsi ku byerekeye Olympique, ndetse cyicari yawunze muri Cameroon ari muri Canada, na Steve Derek Ndizeye, umumenyeshamakuru w'inkino yakurikiraniye hafi inkino mpuzamakungu Olympique z'i Tokyo ari mu gihugu cy'Ubusweda. Twako tuvuga rero kuri izo nkino z'i Tokyo Olympique zarangiye ku munsi w'Imana urangiye. Ndabashimiye mwese batumire. Murakoze.
Murakoze na Derek.
tusikilize sauti ya Amerika.
Taarifa ya habari ya ukweli.
Yelewe, yelewe,
vipindi vya furaha, manu moja na upendo. Vipindi vya furaha, manu moja na upendo.
Dusangiri jambo ya hushebeshi, muri franga ya kose byinshi, agasaro kaburaga kabonekeye benshi.
Aha, kabonekeye benshi, ejo heza nayo yakoze byinshi. Dususuruke na muzika yakoze byinshi. Amerikana iwayo munara, ejo heza nayo yakoze byinshi. Dususuruke na muzika yakoze byinshi. Amerikana iwayo munara,
iwayo munara. Thank you.